Bravo Sweda.
Hii ni Radio Jiji la Amerika. Radio Jiji la Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ubumwe bw'Uburayi n'Uburundi bagiye kwiga uko ibihano bwashyiriho byakurwaho. Ambasaderi w'uwo muryango mu Burundi yabiganiriye na Minisitiri w'Intebe.
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ishise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira.
Uwo ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe w'u Burundi. Muri Uganda ho impunzi z'Abarundi ziratangira gutahuka mu cyumweru gitaha. Ayo makuru n'ayandi mu buryo burambuye ni mukanya tugumane. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Icyo gihugu n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu kwezi gutaha bitangira ibiganiro bigamije kureba uburyo Burundi bwakurirwaho ibihano bwari bwafatiwe mwaka 2016. Muri iki cyumweru dusoza, Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yabonanye n'uhagarariye uwo muryango mu Burundi baganira kuri icyo kibazo. Eloge Willy Kaneza nibyo tugezaho.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni userukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yatangaje imigambi umuryango ugiye guterera kugira ngo yangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très
prochainement la réorganisation
Na 15 aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico Fed. Ariko inyuma y'amatora y'2015 iyo migenderanire yaratosekaye cyane, aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi. Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari ibihano by'agahotoro kandi bitagira ifatira. Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ishise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa. Mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave. Mugabo yashimitse cyane gose ku byerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cyane cyane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishyira no kwizana ku Burundi. Imigenderanire ifatiye no kubahana.
Umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Amakuru y'u Amerika ryaronse nuko kuwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa Buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afurika byovanwaho. Ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije kubyita iby'agahotoro basaba ko byokurwaho. Eloge Willy Kaneza, Ijwi rya Amerika.
tukiri mu Burundi leta y'icyo gihugu iratangaza ko yiteguye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zerutse kwandika rero zisaba president w'u Burundi kuzicyura ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi iravuga ko izatangira gucyurizo mpunzi mu cyumweru gitaha Pierre Claver niyo nkuru ikigali aratugezaho inkuru irambuye
Uburundi bwifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cyane cyane ziri mu karere ka Afurika y'ubuseruko no muri Congo aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gitaye impunzi HCR maze bagatahukanwa abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda bacigiye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa n'abagenzi babo bo mu ikambi y'amahama mu Rwanda ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Nakivale guhunguka rivuze Imana Charles
umwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale ariko uyu munsi abatwifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo twagerageje kwandikira perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira nk'ukuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabakije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa natwe twafifuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mu kiriya gihugu cyacu nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu
abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagirwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kwa kanuheze igihe yari ko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda
iyo ketero twarumvise yuko yamaze gushikira nyinshi bahera kuri wacu y'igihugu cyacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mukanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda
abadashigikiye icyo cyiyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajyeho babakingire n'umutekano
ikibazo cyo guhonyanga gace nk'akazi na muntu ubwo hotera abantu bwicanye indengerabutungane kutagura nk'uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose ntabiri mu gihugu ntawujijwe gutaha umuntu agataha ari bavyishakiye gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania leta zibiri zikumvikana hakashakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'abarundi
mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika Nkurikiye avuga ko aba kundwiza bazotangura gutahukanwa
ico kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikiranganje bubijejwe tutanze tuvugira twagifashe nk'ankama twarakurikiranye ibyabo kandi turabivugana n'abo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zindi bitangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mugateka kabo
anongera koko ibibanza byifata kibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi
tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza hari abavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake sivyo dufite ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufite n'iki kinazi gishobora kwakira abantu 1,200 nuko bwako nubwo boze arimo ari 2,000 cyangwa 3,000 twoshobora kubakira na nkomanza baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo
abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa abarenga gato 1,000 bavuye mu ikambi y'amahama ishami mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizo mufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania HCR yerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331 abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cyabo hagakwa kurikira Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tukivuga amakuru y'impunzi z'Abarundi izirenga 400 zimaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Congo ziravuga ko zifite ikibazo cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19 kubera ubucucike bwaho ziba. Zirasaba ko zakwimurirwa ahantu hagutse nk'uko zabitekerereje umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri muri Republika ya Demokarasi ya Congo.
Tujye habaye muri kigego cha Monge Monge iki kiza no kurikira giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno musi gitabo yigutera ubwoba n'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwispasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze na mwarijya usanga mu isarimo tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukajyama ngo turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacusanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacusanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indigo zibiri zirenga ata mazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vrema uko tubayeho tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko badukuraho kuko turi benshi ariko ntabwo bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane. Icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera. Icyo bisaba HCR na CNR ni uko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu Kimonge Monge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye ikibazo cy'uko umwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe Imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha
bo kibazo dufise cerekeye corona ni kubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarori aho turi ntahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca kina cyo nokongera ko vrema mu dufasha mu kwatukura ngaya kuko turaharambiye igihe kirekire kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntumenya n'ingwara nyabaki
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mujye muri ko muravugana cyo twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ko dufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere y'uko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduheze kubera ko badashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako n'uwo bayigwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twoba twikingire gute.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,000 na 1,000.
kumusi waga tanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri buchitika chumi na ziviri inigichezo kumuhinga mo mutukumvira kuri kilo elsi wihumbi chumi na witanu ijana na milongu munani na kilo elsi wihumbi chumi na witatu ama jana tanda tu na milongu tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri buchitika isaha chumi na ziviri inigichezo kumuhinga mo mudu kuri kila na kuri kilo elsi wihumbi chumi na witanu ama jana na milongu tatu na kilo elsi wihumbi chumi na ingwi na majana tanu na milongu tatu Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ronald Bell washinze Orchestre Cool and the Gang yabaye ikirangirire muri muzika hejo yitabye Imana afite imyaka 68 y'amavuko yaguye mu birwa bya Virgin Islands. Imvano y'urupfu rwe ntiyatangajwe mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru wakurikiraniye hafi ibya Orchestre Cool and the Gang. Jabo Jean-Marie yamaze imyaka myinshi akora ibiganiro bya muzika kuri radio y'igihugu mu Burundi no mu Rwanda. Baraganira ku mateka magufi y'itsinda ryabo bacuranzi no ku buzima uganya kwigendera.
Uyu mugwi wa Cool and the Gang ni umugwi wabayeho kuva kera ngo maze kwivuga. Kuva mu gihumbi kimwe na 1964 mugabo n'umugwi cyane cyane waje kumenyekana ubani cyamamare cyane mu myaka za 70-80 iyi Cool and the Gang rero ikaba yarabaye groupe cyangwa umugwi ukomeye cyane w'umuzika bita pop and soul na nyuma yaho baraje no guhindura baja muri rhythm and blues hose baguma baba abantu ba mbere kenshi na kenshi batwara n'imidari itari mikenye
kuba ariko baratwumviriza bo babwira imiziki yarushitse ku nyota mu album basohoye
imiziki ni myinshi cyane uyu Ronald Bell nk'uko twari ko turabivuga n'umuntu yatanguje mu 1964 kandi yari kumwe n'uwavuka na nyene akaba ari n'inshuti ye magara yitwa Robert Bell hanyuma ukaba ari umugwi wa Sound na Frank cyane cyane nk'imiziki y'abantu bibuka yaciye agahigo nk'uko babivuga ariho za Ladies Night cyangwa Get Down On It ariho za Fresh iyo ni miziki yakunze gutwara imidari myinshi na cyane cyane n'imiziki yabo yakundwa rwose n'abantu bakunda gutegura amasinema ariyo n'imiziki yabo yagiye ironka yari myinshi kubera yagumica mu masinema na twofata nka Saturday Night Fever cyangwa La Fièvre du Samedi Soir ya aho dusangamo iyamamare nka ba John Travolta na Olivia Newton-John babonye za Grammy Award mu gihumbi kimwe na 1988 kuvuga rero yuko iyo miziki ya Cool and the Gang yarakundwa rwose abenshi haba no mu bindi bitaramo byinshi niba wibuka neza rero Fideli kumure uba wari ukiri muto nshu ndabizi mugabo n'ubu ugiye mu bintu bya archive cyangwa archive zohura n'imiziki bita nka celebration n'umuziki wakunzwe cyane n'ubu ikundwa urakunda kumvikana cyane ahantu abantu barushinze urugo rwabo kuno muziki wavuzwa cyane muri za weddings cyane cyane indirimbo zari nyinshi mugabo na mbere y'iyo myaka hose Cool and the Gang yamye ari umugwi uri hejuru cyane ari muziki itakigera yibagirana natwe twasanze iriho nka za funk stuff jungle boogie Hollywood swinging n'izindi nyinshi hose rero uyu Ronald Bell yigendeye akaba asize za album nyinshi cyane za Cool and the Gang icyo nabibutsa Fideli nuko umwaka w'igihumbi kimwe na 1979 hari ubundi mugenzi wabo yaje kubasanga yitwa James Taylor
nibyo nashaka mvuge hari abavuga ko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1979 igihe uwitwa James Taylor aje akifatanya n'uwo mugwi Cool and the Gang ariho wagize igihagararo ukamenyekana cyane kurushiriza kubera ijwi ryiwe avuga ko ryari rimeze neza yarasanzwe agira ibiteramo mu ma club ku bwanyu muribaza ko yazanye ikintu kirengeje ko uwo mugwi wari ugeze
yazanye ingufu nyinshi uko muri ico gihe muri yo myaka nyene muri za 79 hari imikwi yari itanguye nayo kuduga cyane itanguye no kuboneka da ugasanga kure ndegengi irasa ningenda kando zirazo bazabushe zazo zitabona neza uyu James Taylor rero niwe yaje kwifata mu bitugu kuko yari umuvokalista akomeye cyane akaba yarazanye n'izindi ndirimbo kubera icyo gihe tuvuga yuko ibihe byari bikomeye mu muziki cyane cyane muri music industries byari bikomeye nicyo gihe nyine haza nka za disco kasikoza badona sama icyo gihe hariho aba bari abava muri mu gihugu cya Suwede kure ndegengi rero igasanga irafite abantu benshi baguma bayiva ku rero James Taylor yayifashe mu mugongo cyane azana n'iyindi miziki n'izindi style za rhythm and blues ku buryo uravye nko muri bijya bavuga by'amapalmarese miziki nka za Billboard wasanga za top 10 bakamara kuri izo bibanza amezi menshi ivyo nokubwira sinzi ko ari kindi wowe ufise umbazo
yego uravuze ko cyane cyane nk'aba baririmbyi uko bagenda ibihe byigira imbere hagahinduka ama style ese wasanga bibagora kwiadapta ndabivuze mu rurimi rw'igifaransa ariko kuri Kure Ndegange barabandanije mugo baravuga ko James Taylor amaze kuva muri uwo mugwi mu mwaka w'igihumbi 1989 Kure Ndegange yasani yasambutse niko ubibona
yasani yasambutse kubera benshi urabona nka kujya abakunda umuziki cyangwa abavuze imiziki cyangwa abamizishanzi iyo bamaze kugira icyo navuga mikoro menshi cyangwa amahera menshi usanga umwe wese ashaka kuririmba uko iwe icyo gihe rero baratakaje ingufu nyinshi kubera n'icyo gihe hari haje ba Jackson 5 ari Michael Jackson hari haje abona kubwira ba Donna Summer icyo gihe cy'amadisco babona bici batanguye baratangura kuza barabura umwanya mu mapalmarese kandi batumvikana hagati yabo
witegereje umugwi Kure Ndegange n'iyindi migwi y'ico gihe kuva batanguye mu myaka y'1960 gushika kumbure mu myaka y'1990 tufate mubona uwo mugwi mu klasahe mushirahe mu yindi migwi ariko makomeye twari dusanzwe tuzi umuntu aravye na style zitandukanye mu mateka
turabanza ku klasa mu muziki w'isimba mu muziki waririmba ni ukuvuga yuko nka Kure Ndegange yari ikomeye cyane muri rhythm and blues hanyuma ikongera gukomera muri za funky zirimo izo za rhythm and blues na soul kuko abandi baje bazana izindi style ya music mugabo barakomera kuri rhythm and blues gushika aho batangiye kuzima bari bakiri aba mbere
ururirimbo wibaza ko rugikundwa cyane gushika ubu rwabo mwibaza ariko ari celebration ari fresh cyangwa indirimbo nka zose kuko urabye nka ngaha muri Amerika sinzi mu bindi bice byo ku isi indirimbo nk'izo za kera ziracakinwa cyane ku maradiyo ziracavuzwa no mu biteramo mu bibanza by'ibiteramo nk'ama boîte de nuit mwibaza ko nk'uko bavuga mu kirundi ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro naho ubu dufise abavuza umuziki abacuraranzi bashasha bizi generation shasha imiziki nk'iyo ni miziki mubona izoguma ifise ikibanza mu mateka
icyo nakubwira nuko umuziki wa kera kandi ugumugaruka kugaruka no mu majeneration yose usanga ari celebration ko yo ifise n'ikivuga kandi abantu bakayisangamo ari benshi kuko nayo iza nko mu makwe bisi mikuru ni nk'ijya ya Happy Birthday ya Stevie Wonder ni ya kera mugabo iraza iminsi yose abantu bari kwaragiranije ni celebration rero yakunda kugaruka cyane ikagaruka aya makwe muri iminsi mikuru kuko usanga ari indirimbo ihuza urungano rwose
naho kubavuga nk'abakurambere abamaze gukura mu myaka bafata nk'izo ndirimbo bazikurikiranye kuva mu myaka ya 1960 gereranya n'imiziki y'ubu y'ibi generation nshasha abo babakurambere baravuga ngo umuziki usa n'uwapfuye witabye Imana mu myaka y'1990 cyangwa mu myaka y'2000 abakiri bato nabo bakavuga ati nizo style tugeze ko ubu niwo muziki wacu ibyo byanyu bya kera ni byanyu iyo gap iri hagati y'abo ba kera bakurambere n'ababubu uyifata gute ubona bimeze abo bakurambere baranose igihe cyabo cy'iyo muziki y'ubwo bwoko yabaryoheye abubu nabo bafise uburyo bwabo uko ibihe bigenda birigira imbere uko kutumvikana hagati izo mpande zibiri mwe muhagaze mubibona gute
iyo gap irumvikana kitegeza kuhama iyo gapi rumvikana none ndakubaze kobera iki abakurambere badakunda umuziki ugezweho mugabo abageze bo ku urungano abajene bagakunda wa kera urashaka kwibaza igituma igituma kiroroshe cyane igituma nuko uwo muziki wa kera wari ufite message wari ufite text wari igisha warakengura ukawisangamo ukakura n'isomo none uraje n'umuziki wo muri no minsi ni bakenye cyane batanga umuziki uri misomo aho gusanga batoyi bacu cyangwa abana bacu bari kora kuporojeje hanze ibyo gutangaza uri kora ama clip yo ngaha muri region turimo ugasanga umwana ari kuri clip ugasanga yambaye ikoti umengo ari barafu cyangwa ari muri iveri ibyo byose ni gukoporora ubwo abakurambere ba kera barumviriza n'imiziki yarimo text yarimo message yarimo education ariko ubu urumva naho hazi ibyuma bigezweho bya numerike bya computer aja ngaho nyene agakurikiza ibyo urwiza kuvuga cyangwa ibyo piano zaniza kubwira agashyira ku imiziki imbwa ukarondera icyo yaririmbye kwa kibura baririmba bagatanga na message bariho benshi b'abasore n'inkumbi batangaza message nziza mugabo hari n'abandi urondera icyo yaririmbye kwa kibura
yego baravuga ko na kera imiziki y'abakera umuntu yari dadadura kerekana ubuhinga bw'iwe asiye ijwi ryiwe bikabiryo abantu bamaze kurishima ryaguma rijya ariko ubu byose biri kuri ibi byuma nyabwonko aho bashobora guhindura amajwi n'amajwi y'umuntu bakayahindura bakagira uko bashaka ibintu byose hari abavuga ko byagiyemo amafaranga menshi umuziki ubu kwataye akanovera ni kubibona muri make
akanovera je muranda ibona cyane cyane nyine usanze bakurambere barukwabo atari abantu benshi bagura usanga baba kubita akadiho bibukiranyije bya kera ugasanga bararyohewe cyane aho rero nk'ibi byo muri ino minsi biragoye kwidagadura ko nako no kwidagadura utari kuraronka ubutumwa cyangwa meseji cyangwa ikintu uri kwinjira ko bakubwira ati ibi ni byiza muri uwo muziki na uraje nk'izi celebration zaragaruka baravuga ibintu byiza bakavuga abantu bameze neza barwubatse bahanura n'abandi kugubaka izi za fresh bariko barakundwa akazi umukobwa bakamukundwa akaza mu majambo meza atari amajambo usanga ariko la jeunesse
murakoze cyane murakoze turabashimiye Jabo Jamari umumenyesha makuru yigeze kuba afise ikiganiro Radio Vacances mu Burundi tumuziki w'abakiri bato twariko tuvuga kuri urupfu rwa Ronald Bell ari mu bashinze mu gukuru hari kera ari mu bashinze umugwi Cool and the Gang mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kane ari kumwe n'uwo bavuka na Robert Bell akaba yitabye Imana afise imyaka mirongo itandatu n'umunani turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
nshuti muduteza amatwi amakuru yacu y'akakanya naho tuyasoreje reka nshimire mwese mwari muduteza amatwi nk'abagenzi banjye bandi bamfashije kubagezaho aya makuru mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe.